Badijwi rya Amerika mu Kirundi ni Kinyarwanda turabahaye ikaze mwese muduteze amatwi muri aka kanya. Uyu ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino mu makungu imbere y'uko dutandukira ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Muri kumwe na Aloise Bigirimana muri aka kanya agira abashikirize aya makuru. Turahera mu yavugwa mu karere k'ibiyaga binini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Antoine Felix Tshisekedi yaremeye kurekura abasirikare babiri b'u Rwanda avuga ko yafatiye ku butaka bw'icyo gihugu, ku butaka bwabo. Perezida wa Angola Yao Lourenco yabitangaje ahejeje kubonana na perezida wa RDC Felix Tshisekedi mu gatondo kejo ku munsi wa kabiri. Ibiro bya perezida Lourenco byavuze ko iyi ntambwe itumbereye guhwamika icuka kibi kiri hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri. Lourenco mu nyuma yaravuganye na perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu kiganiro cyabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Icuka kibi mu bya kidiplomasiya hagati y'u Rwanda na Congo cyatanguye mu minsi iheze aho izo mpande zibiri zagirizanya gufasha imihari yitwaje ibigwanisho mu ntara yo mu buseruko bwa RDC ku rubibe n'u Rwanda. U Rwanda mu ndwi iheze rwagirije abasirikare ba Congo gutera ibisasu bya rokete ku butaka bwarwo. Rwavuze kandi ko abasirikare barwo banyurujwe n'abarwanyi ba FDLR baharanira guhabuza u Rwanda barwanira mu buseruko bwa Congo. Igisirikare cya RDC nacyo cyavuze ku munsi w'Imana ko abo basirikare babiri b'u Rwanda bafatiwe ku butaka bwa Congo. Ku mugabane wa Afrika kandi ni muri Burkina Faso, abasirikare b'icyo gihugu barishe umukomanda w'abajihadiste bagiriza kuba ari we yakoze ibitero byasheshe amaraso menshi mu buraruko bw'icyo gihugu. Amakuru ava mu gisirikare cya Burkina Faso avuga ko Tidiane Djibrilu Diko yicanywe n'abandi bakora iterabwoba 10 mu gitero cy'indege cyabaye ku itariki ya 26 y'uku kwezi kwa gatanu. Icyo gitero cyabereye hafi gisagara cya Tongo Mayer mu ntara ya Sum nk'uko ayo makuru abandanya avuga. Diko yari ku rutonde rw'abajihadiste 46 gisirikare cyakwirakwije amazina yabo mu ntango z'uku kwezi kwa gatanu kugira uwo babona abahagarike. Yaragize uruhara mu bitero bikomeye mu buraruko bw'igihugu harimwo n'icyabereye Isirgaji mu ntango z'umwaka wa 2020 cyahitanye abantu barenga 40. Ibitero by'imihari y'abarwanyi bashamikiye kuri Al-Qaeda n'umuhari wa leta ya Kiisilamu muri Burkina Faso bimaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 2000, bituma n'abababa miliyoni 1.8 bata ingo zabo. Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba arongoye Burkina Faso muri iki gihe yavuze ko umutekano w'igihugu aricyo kimuraje ishinga, ariko inyuma y'agahengwe kamaze igihe gito ibitero byariyongereye aho bimaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 20. Muri Afrika kandi havugwa ibitero ni muri Kamerune aho abasivile 24 bishwe abandi hafi 60 barakomereka mu gitero cyakozwe n'abaharanira kwiyonkora kuri Kamerune bo mu ntara ivugwamwo Icyongereza. Kibaye kimwe mu bitero byahitanye abantu benshi mu myaka hafi 5 leta imaze ihanganye n'abo bagwanyi baharanira kwikukira. Umukuru w'igisagara ubwo bwicanyi bwabereyemwo Equale Martin yavuze ejo kuwa kabiri ko abo bashaka kwiyonkora bateye ku munsi w'Imana imihana yahitwa Obonyi 2 mu ntara yo mu bumanuko bushira uburengero hafi y'urubibe na Nigeria. Martin yavuze kandi ko abo bagwanyi basavye abanyagihugu kubaha amafaranga buri kwezi nabo barabyanka baca barabarasa. Inyuma y'ico gitero bamwe mu banyagihugu baci bahungira muri Nigeria abandi mu mashamba n'ishira mu mpuzo makungu International Crisis Group rivuga ko ugutana mu mitwe hagati y'abarwanyi baharanira kwiyonkora kuri Kamerune hamwe n'abasirikare kumaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 600,000 hamwe n'abahakwa kungana umuriyoni bateshejwe ingo zabo. Hanze y'umugabane wa Afrika haracavugwa intambara y'Uburusiya na Ukraine, aho Uburusiya busa n'ubugenzura hafi igice cyose cy'igisagara cya Severodonetsk cyo muri Ukraine gihambaye cyane kandi gitanga umuhora wo kwigarurira intara ya Donbas irangwamo amahinguriro atari make. Buramatari w'intara ya Luhansk Serhi Gaidai yavuze ko inyuma y'iminsi haba ugutana mu mitwe gukomeye hagati y'abasirikare b'Uburusiya n'aba Ukraine. Uburusiya bugenzura hafi igisagara cyose cya Severodonetsk ariko avuga ko bataragikikuza cyose. Haruhande y'intsinzi y'Uburusiya ku rugamba rw'intambara, umutegetsi ajejwe iby'imigenderanire mu bumwe bwa Buraya Josep Borrell yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko ibihano ubumwe bwa Buraya bwafashe ku gitoro cy'Uburusiya bizotuma Perezida Putin akihanirwa amafaranga yo kubandanya iyi ntambara. Abakuru b'ibihugu bya Buraya ku munsi wa mbere barumvikanye ku guhagarika 2/3 by'ibitoro bagurira mu Burusiya gushika mu mpera z'uyu mwaka. Uburusiya bwishuye kuri iyo ngingo y'Uburaya mu guhagarika umwuka wa gaze bushorera ku mugabane wa Buraya kugira abanyaburaya nabo ntibabironke.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Tuzacu mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi 25, 31, 41. Bamwe mu bakuwe mu byabo n'intambara hagati ya M23 na FARDC mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangiye gutahuka.
Maze iminsi ibiri hanga buzima hano uri bye mbuno nda amasasu gari kukubita
sanze turi ikirere kiri sawa tumwe ndakibazo naro turi kureba biri bye babwira baze baze bahinge baze bakuri ibyo bagamba gukora ndakibazo.
Aba ni bamwe mu bari barahunze imirwano muri teritwari ya Nyiragongo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi ntambara kandi hagati ya M23 na FARDC ifite ingaruka ku Rwanda, ruvuga ko rutazakomeza kurebera ibikorwa bya Kongo byo guhungabanya umutekano warwo. Naho mu Burundi, umujyi wa Bujumbura ufite ikibazo cy'inyama zo kurya, leta yahagaritse ubucuruzi bw'amatungo. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyuma y'imirwano yo mu cyumweru gishize muri teritwari ya Nyiragongo hagati y'ingabo z'igihugu FARDC n'inyeshyamba za M23, bamwe mu bavuye mu byabo batangiye gutahuka. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Aria Sankar Darius yaganiriye na bamwe muri bo.
N'imiryango ingana 305 niyo imaze kugera mu midugudu itandukanye ya Groupe Makibumba na Buhumba muri teritwari ya Nyiragongo kuva ituze ritangiye kuhagaruka mu ntangiriro y'iki cyumweru nyuma y'imirwano yahabereye. Abamaze gutahuka babyijwe rya Amerika ku bintu bihameze neza nk'uko Bizimana Kanyarutoke twasanze Buhumba yatanze ubuhamya.
Maze iminsi ibiri hanga buzima hano uri bye mbuno nda amasasu gari kukubita abantu bari gusubira mu mutekano ni sawa kabisa. Abasirikari bacu baturwanyeho aduwi bayirukaho iriruka numvita abana 8 nabo bari hano ari bakya basigaye mu ngambi bifuza ko jo nzaza kubashikira kubifuriza neza ko kubauza bagasubira mu rugo tugakora imirimo ko byari bisanzwe tugahinga tugatera imyaka kugira ngo abana bagire ubuzima bwiza naho mu ngambi ndakindukirimo mu mirimo ndakibazo abamama bari kujayo kuya gushaka ibyo kurya byagiye birasigara byo bataharibishije
Love Mukeshimana numwe mu bagore batawutse kuri wa kabiri 31 Gicurasi yasanze imbuto zo mu murima we zose zaratwawe n'inzu ye yarashenywe afite ubutumwa atanga ku bandi bakiri mu ngambi akaba afite n'ikizere ko ibitazongera kugaruka twamusanze iwe mu kibumba ya mbere
mwavuye mu ngambi ryari
avuye none basanze basahuye mu mazu kuko uko kwase ariko kwasanze biri basahuye imyenda basahura amasahani basahura n'amamata
ubu nta kintu mufite basanze mu nzu
nacyo basanze tu ikirere kiri sawa tumwe ndakibazo naro turukureba biribye babwira baze baze bahinge baze bakuri ibyo bagamba gukora ndakibazo
imibereho mibi gutinda kwifashanyo n'amacakubiri ari mu gihe cyo gukwirakwiza ifashanyo nk'eya yaboneka byatumye bamwe bafata icyemezo cyo gusubira iwabo bakarindira ifashanyo iva kuri leta Corina Nyirakanyana afite abana 14 n'imyaka hafi 60
twaturutse mu mujoga none twarasambaguye na gamabashe turasambagura turi kwirukanga iyo ndambara none ubwo amabashe garashanyagutse ubwo twajya kumudufasha kwikacha kura kugira ngo turiye natwe turiye n'amabashe mbega nuko badusaidiye icyo bobona byo kudusaidiye ndaho turenda kubategeka ahubwo badusaidiye bakareba icyo badusaidiye nukujya kutaratara ngo uboga mu kibara no kugira ute mbega ubwo ngabaho ari ukujya gutaratara imboga
Uhagarariye umudugudu wa Kisheke arasaba ko abaturage bo mu yindi bakomeza kugaruka ariko yifuza ko guverinoma ifata ikibazo cyabo mu buryo bukomeye kugira yuko ibibazo by'umutekano bibona ibisubizo birama Adonis Nyirinde
ku nange byo ndi gusaba guverinoma yacu ndi gusaba ko yorwana iyi mitwe yose bakayirandura tukagira umutekano y'ibindi bihugu kundi bifite umutekano guhora turi guheka ibirago ku mutwe biraturambiye
Ubu hashize icyumweru kuva haba imirwano hagati y'ingabo za Congo n'inyeshamba za M23 iyo mirwano ikaba yatumye abantu barenga 10,000 bahunga bagana Goma no mu tundi duce twa Nyiragongo ariko kugeza n'ubu usibye zimwe mu mashyirahamwe y'umuryango wabihumbye guverinoma ntabwo yari yabatabara ibi bigatuma yuko batagira icyizere bakavuga ko iyi mfashanyo babona idahagije Ali Asanka Darius Ijwi rya Amerika Igoma
Intambara hagati ya M23 na FARDC yateje umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bityo ejo ku gicamunsi Ministri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr. Vincent Biruta yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru yabanje kubonana n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo i Kigali. Yagarutse rero ku birego bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeza ko u Rwanda rutera inkunga M23. Mugenzi wacu Assumpta Kaboyi yakurikiranye iki kiganiro.
Mbere y'iki kiganiro, Ministre Biruta yabanje kwakira abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, yabwitangazamakuru ko yabasobanuriye uko ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birimo n'imyitwarire y'ingabo z'amahoro z'umuryango w'abibumbye MONUSCO. U Rwanda rushinja Kongo gushimuta abasirikare babiri barwo mu gihe rwo rushinjwa gushyigikira umutwe wa M23. Ministre w'Ububanyi n'Amahanga Dr. Vincent Biruta mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo gukorana na FDLR mu mugambi wo kwifasha kugera hafi y'u Rwanda ngo igihe uruhungabanyiriza umutekano. Ministre Biruta yumvikanishije ko amakuru u Rwanda rufite ari uko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanije na FDLR baza kurwana babahaye impuzankano akaba aribo bashyira imbere muri gahunda ya FDLR rifite yo kujya bakora ibikorwa by'iterabwoba mu Rwanda. Ministre Biruta yasobanuye ko basobanuriye abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ubushotoranyi bwakozwe na Congo aho yagiye itera ibisasu mu Rwanda byakomerekeje abaturage ndetse bigasenya n'ibikorwa remezo. Ministre w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda akumvikanisha ko ibi bikorwa by'urugomo batazakomeza kubirebera.
Icyo ndavuze kandi nasubiramo nuko dufite inshingano zo kurinda umutekano w'abaturage bacu no kurinda imipaka y'igihugu cyacu. Igihugu iyo gitewe kiritabara. Biravuga ngo bikomeje ntabwo twakomeza ngo twicare dutegereze ko abaturage bacu bahora baraswa buri munsi ushatse zashimute abashaka bose dufite uburenganzira bwo kwirwanaho dutewe, dufite uburenganzira bwo gukoresha ibishoboka byose ngo turinde umutekano w'abaturage bacu n'ibyabo, dufite uburenganzira bwo kurinda imipaka y'igihugu cyacu nk'uko ubwo burenganzira bufitwe n'ibindi bihugu byose.
Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yeretse itangazamakuru amashusho agaragaza abayobozi banyuranye ndetse n'abaturage ba Congo bakangurira bagenzi babo kwinjira mu mirwano n'Abanyarwanda. Minisitiri Biruta atangaza ko biteye isoni kuba bikorwa ingabo za Runi zirebera. Minisitiri Biruta yagize icyo avuga ku basirikare bafatiwe muri Congo.
Ibyo ababafashe n'iminsi babamaranye, ibyo bashobora kubasubiza bari muri iyo buryo bafashwe bahagarikiwe n'abasirikare n'abaturage babyibanze muri iriya mitwe twavuga irimo za FDLR, nta gaciro dushobora kubiha. Ikigomba kumvikana gusa, ntawatuma abasirikare babiri batoya no kujya gufata igihugu nka DRC cyangwa se kujya guhangana n'ingabo z'igihugu ngo bafate abasirikare babiri batoya.
Minisitiri Biruta yahakanye amakuru avuga ko ingabo z'u Rwanda zaba ziri mu mugambi wo gufatanya n'iz'Uganda mu kurwanya imitwe irwanya ibihugu byombi iri muri Congo.
Nta bikorwa bizwi uyu munsi by'ubufatanye bwa RDF na UPDF, gusa nagira ngo mbibutse ko UPDF ifite ingabo zagiyeyo zigiye kurwana na ADF. Twebwe nta ngabo dufiteyo. Iyo operation ya ise ngo operation tudahigwa ngira ngo mukwiye kwibaza wayivuze, naho twebwe amakuru ufite uyu munsi ni uko nta gikorwa giteganyijwe twaba duhuriyeho ingabo za Uganda yo kujya kugira ibikorwa bya gisirikare bikorerwa muri DRC.
Kugeza ubu Leta ya Congo yamaze guhagarika indege y'u Rwanda ya Rwandeya yakoreraga ingendo muri icyo gihugu. Biruta avuga ko kugeza ubu abaturage begeranye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo basabwa kwitwararika mu ngendo bakorera muri iki gihugu mu rwego rwo kwirinda ko bagirirwa nabi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA Radio Yacu. Mu Burundi, umujyi wa Bujumbura ufite ikibazo cy'inyama. Leta yahagaritse nk'uko mubizi ubucuruzi bw'amatungo no kuyabaga. N'inkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi turayigezwaho na Thierry Yves Ndayishimiye.
Ntabwo amagwinka impene n'intama bwumvikana mu ibagiro rikuru rya Bujumbura nk'uko byahora. Bisigura ko ibikorwa byo kubaga ibyo bitungwa byahagaze kuva mu mpera z'indwi heze. Byemezwa na Ibera Mbabazi, umuyobozi mukuru w'iryo bagiro, kuri mikro y'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Abonye bari kubaga impene n'intama za nyuma zari mu gistoka byane za nyuma. Inka zozo bakora kana ntibagwa muri amacumi. Tubaga nk'impene 150 ku munsi, tukabaga inka 150 ku munsi, tukibaga nawe mukamubona yuko hagahomba. Twugara kuko aha turabaga si ibyo bituma gusa turabaga n'ingurube, ingurube zozo zibamera nziza.
Abakorera muri iryo bagiro rikuru rya Bujumbura baratonda kandi atakazi gahari. Bavuga ko bigiye kugira ingaruka mbi mu miryango kuko bari babeshejweho n'umwuga wo kubaga ibitungwa.
Urabona ko ari ngorane kuko ahanyu mu bisanzwe hari hatunze imiryango myinshi, mugabo kubera iyo ndwara urumva yamaze gutera abona imiryango yacu n'imwe irahagaze kuko abantu benshi bari babayeho. Bamwe bakorera ngaha babaga
ubuzima bwase kubera mbona inzira zazibiwe cyane kimwe tuko turakora n'imiryango yacu igiye kwangara simbona aho tugiye kuba.
Ingaruka ziribonekeza kandi ku badandariza inyama mu masoko atandukanye yo mu gisagara cha Bujumbura. Mu isoko ya Jabe iri muri zone Bwiza ya komine Mukaza, ikibanza cy'inyama kiragaragara. Bamwe mu bayangayanga abakunzi b'Ijwi rya Amerika bahasanze bavuga ko batagira cepfo cha ruguru.
Byifashe nabi gose ukuntu mubibona. Nk'izi nyama dufise ngaha zimaze iminsi itatu muri frigo kandi zarapimwe zirakomeye, azo umwe kubera batinya izo mvugo zo kuvuga yuko inka zigwaye.
Ikintu bari kudufasha bari gukurikirana ibintu byihuta. Ikintu rwo dufasha ni biruke barabizongwara bari kubavuga ngo ziri mu nka ngo inka ziriko zirapfa.
baba bakorera mu ibagiro rikuru rya Bujumbura, baba badandaza b'inyama z'inka, impene n'intama, bibaza ikiringo iyo ngingo yo guhagarika kubaga ibyo bitungwa kizomara. Ibehe Mbabazi arongoye ibagiro rikuru riri ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, hari ico asaba leta.
Ifiriyeri yose iri afite ico twosaba nuko ama vaccin yoboneka ngoga kugira ngo ibyo bitungwa bashobore kubicana kugira ngo amenye ico bisata cyerekeye ubutunzi bw'igihugu kusubira gukora. Twasaba yuko ayo mavaksin yaboneka bishobotse tukabika n'ingoga kugira batangure kuzicanaga mu nibwo y'igihugu cyose hanyuma dusubire gukora.
Ingingo ya leta yo kubuza urudandazwa rw'inka, impene n'intama yafashwe kubera indwara yateye inka ihereye mu ntara zo mu buraruko bw'u Burundi, indwara y'inyonko izwi ku izina rya fievre de la varée du rift, nk'uko byemejwe n'ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe amagara y'ibitungwa. Leta ibicishije mu bushakashatsi kashati bujeje ubworozi imenyesha ko ariko harondegwa urucanco rw'iyo ngwara.
Cherive Ndayishimiye, urakoze. Dusubire mu Rwanda kandi aho Beatrice Munyenyezi uregwa ibyaha bya genocide n'ibyaha byibasiye inyoko muntu yagombaga gutangira kuburana urubanza rwe mu mizi ejo kuwa kabiri mu rukiko rwisumbuye rwa Huye mu majyepfo y'igihugu, ariko iburanisha ntiryabaye. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa aratubwira impamvu ryasubitswe.
Ijwi rya Amerika igera ku rukiko rwisumbuye rwa Huye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri yasanze imiryango ifunze. Hanze hari abaturage bategereje, ariko urukiko rwa rwamanitse itangazo twafasheho kopi rivuga ko nta serivisi n'imwe ruzatanga mu gihe cy'icyumweru. Risobanura ko abacamanza n'abanditsi bose b'urukiko bagiye mu mahugurwa, bityo ko ariyo mpamvu batazakora. Ubwanditsi bw'urukiko bwanabihamirije ijwi rya Amerika buvuga ko bwamenyesheje icyemezo ababuranyi bombi mu buryo bw'ikoranabuhanga. Andi makuru ijwi rya Amerika ryamenyeye abaye intandaro ya kabiri y'isubika ry'urubanza rwa Madamu Munyenyezi aravuga ko Bwana Didance Nshimiyimana wari ukuriye urukiko rwisumbuye rwa Huye yazamuwe mu ntera, yabaye umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyaha by'iterabwoba rufite icyicaro i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Ubusanzwe iyo habayeho impinduka nk'izo ku mucamanza bisaba ko abona umusimbura, kandi perezida w'urukiko ni nawe ugena abacamanza bagize inteko iburanisha. Umwanditsi mukuru w'urukiko yavuze ko bahisemo kwimura urubanza hagati mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka, n'umunsi utaguye neza abunganira Madamu Beatrice Munyenyezi. Maître Brice Bikotwa na mugenzi we Maître Félicien Gashema bavuga ko urubanza ruri kudindira cyane. Baravuga ko bamaze umwaka bategereje ko rwinjira mu mizi yarwo, bemeza ko biteguye gusaba ko itariki rw'imuriweho yahinduka. Munyenyezi w'imyaka 52 y'amavuko yirukanywe mu mwaka w'2021 ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imaze kubona ko yabeshye inzego z'abinjira n'abasohoka zayo ku mwirondoro we. Yabifungiwe imyaka 10 mbere yo koherezwa mu Rwanda. Munyenyezi ni umukazana wa Paul na Nyiramasuhuko wari ministri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi. Nyiramasuhuko yakatiwe n'icyaru urukiko mpanabyaha mpuzamahanga TPIR igifungo cy'imyaka 47 nyuma yo kumuhamya ibyaha bya genocide. Umugabo wa Munyenyezi Arsène Ntahobari nawe TPIR yamukatiye gufunga imyaka 25. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu bukurikiranyeho Munyenyezi yabikoreye Huye hahoze ari mu mujyi wa Butare, ariko arabihakana byose akavuga ko yari ari mu buzima butashoboraga gutuma akora ibyaha. Urubanza ruzasubukurwa ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi gutaha niba nta gihindutse. Eh, bagira ubusa ijwi rya Amerika ibutari mu majyepfo y'u Rwanda.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Ijwi rya Amerika. Dusubire mu Burundi ku kibazo cy'indwara zugarije amatungo. Mu ntara ya Gitega, abacuruzi b'inka, ihene n'intama n'abafite amazu y'uburiro ntibakiriye neza icyemezo cya leta cyo gufunga isoko ry'inka riri ku mutumba wa Rutegama. Ni inkuru ya Radio Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi, turayigezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Ihagarikwa ry'uruja n'uruza kw'ibitungwa inka, imene n'intama, hamwe no kubibaga gushika hafashwe izindi ngingo.
Uwo ni umuyobozi mukuru ajejwe ibijanye no korora, ariko ashimangira ko ingingo yafashwe yo kugara isoko y'inka, impene n'intama iri ku mutumba wa Rutegama muri komine ya Gitega no kubuza uruja n'uruza rwavyo ari ntabanduka. Iyo ngingo rero yo kugara iyo soko yahorirema buri wa mbere utangura indwi yafashwe n'ibiro by'intara ya Gitega bifatikanije n'ibiro by'intara mu byo bijejwe harimo ubworozi. Abategetsi basiguye ko iyo ngingo yafashwe kugira indwara yateye inka Rift Valley, aho zifatwa zivumuna ntibandanyirandagata. Naho biri uko iyo ngingo ntiyakiriwe neza n'abadandaza bashora ibitungwa vyabo muri iyo soko, bamenyesha ko batayimenyeshejwe kuko batigeze bumva bivugwa ku maradiyo. Uruhombo runini cyane kuri bo, kuko hari ababa bavuye mu ntara ya Cankuzo n'ahandi kure bagaharura urugendo rwo gusubira inyuma. Iyo ngingo yarakoze kandi ku bantu bari bafise amazu y'uburiro mu micungararo y'iryo soko, bamenyesha ko bizobagora kwishyura amadeni bafashe mu mashyirahamwe yo kuziganya no kugurana. Na
igituma tuguye mu gahombo twebwe twakoresha amahera dutira mu mashyirahamwe nyene, none murabona ntitwamenyeshejwe, bahora babivuga ku bantu bato bato tukavyumva bagatangaza ati mu ndwiza isoko niroreme, hanyuma mu masengero bahora bacishaye amatangazo. Ibintu byabonetse muri ayo matelefone makuru makuru twebwe twamaze kurangura, twamaze guteka kubisanzwe turaguye mu gahombo katagira uko kangana, turabaga inkwavu, turateka inyama z'inka, murabona inyama z'inka ku kiro ayo zigugubu, inkwavu turagura ukwavu rwa 15 rw'ibihumbi 10, ibyo byose tuguye mu ruhombo. Izo nyama naho zihabana murajya mu gantu busubije hagatahe, kandi mwumva rayo tuba twasabye mu mashira hamwe.
Abandi bakozwe ko niyo ngingo n'abayangayanga bavuga ko hariho ibitungwa bari bamaze kugura kugira babage, ubu ntibafise aho babishira, ntibanaronka n'ingene babigaburira kubera uruja n'uruza rutemewe, basaba ababijejwe guhindura iyo ngendo.
Agahombo ngira nuko izo nari namaze kugura abona ko ari no muci, uba wamaze kuvuga uti tetezwa kubagwa. Agahombo cyubwira rero nuko nkubu aho ziri cha zisonze. Cyo nosaba, je nosaba ko abaganga boraba iyo ngwara, hamanye imba ironka umuti bakavura bakakinga, hanyuma twe natwe ubuzima bukabandanye.
Umuyobozi mukuru ajejwe iby'ubworozi Serge Nkurunziza asaba abaganga b'ibitungwa n'aborozi kumira amagabo bagacungera iyo ngwara.
Abafundi mu by'ubworozi bari ku rubuga basabwe gufata ingingo zose zibereye bikingire iyo ngwara, bongere bakinge irandagata ryayo. Aborozi bahamagariwe kumenyesha abaganga b'ibitungwa mu gihe cyose babona igitungwa kigwaye. Mu turere iyo ngwara imaze kwibonekezamo, hobandanya ihagarikwa ry'uruja n'uruza kw'ibitungwa inka, imene n'intama, hamwe no kubibaga gushika hafashwe izindi ngingo.
Umushikiranganji w'idukikije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema abuza abantu kwihereza inyama mu gihe hakivugwa iyo ngwara. Ku kibazo kijanye n'abihereza amata y'inka, umushikiranganji Deogide Rurema amenyesha ko byose bizotomogwa n'abahinga mu mushikiranganji b'uburimyi n'ubworozi bari kumwe n'abumbwamagara y'abantu kugira barabira hamwe icokogwa. Iyo ngwara rero yiswe Rift Valley ifata inka, impene n'intama, yarapimwe yongera iremezwa ku nshuro ya mbere mu gihugu cy'u Burundi. Ni ingwara yandukira abantu ivuye ku bitungwa, imaze kwibonekeza ahatari hake mu gihugu. Iyo ngwara Rift Valley yibonekeza cyane mu bihugu byo muri Afrika biri munsi ya Sahara, ikaba yabonetse kuva mu mwaka w'2020.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti banywanyi naha amakuru yo muri aka kanya ahumurije mbashimiye cyane rwose ko mwayateze amatwi kandi ko mwahisemo radio yanyu Ijwi rya Amerika. Maze rero mugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, murakarama.
Yitegererezo Ijwi rya Amerika radio yanjye radio yawe karaguru shinge ku makuru nyakuri yeah yeah Ijwi rya Amerika Ijwi rya Amerika.